Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu biteza amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Ni amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Muri zone Buterere mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura mu Burundi, abagabo batatu bivugwa ko ari abanywanyi b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi bazira gutunga ibirwanisho, ariko abaturanyi n'umuryango wabo bo siko babibona babyita iremenanye.
Iyo mihana nyene niyo baso aca bashika bavuga ati genda toyi bomba yaje atora aho yari yagishize bisabe niko twabibonye mu bisabe.
Uba wewe ufise ikirwanisho uyoba wirariza cyangwa ubukoresha ukagisiga inyuma y'umujyi ngo cyo kindi kintu gisiga ubwenge.
Abo ni bamwe mu batuye zone Buterere. Iyo nkuru hamwe n'izindi zirimo amakuru hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Tubanze rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi turagezwaho na Diane Ninahazwe. Ugakiye neza Diane.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakajije igenzura ry'imikorere y'ibimenyeshamakuru bine byo mu Bushinwa bikorera ku butaka bwayo. Ivyo bimenyeshamakuru vyagirizwa gukora vyisunze umurongo wa politike y'Ubushinwa n'inyungu z'ico gihugu bwego. Abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ko imikorere y'ivyo bimenyeshamakuru ishobora gutuma icuka cari gisanzwe atari ciza hagati ya Amerika n'Ubushinwa cunyuka. Mike Pompeo mu ngingo asaba ko zifatirwa ibyo bitangazamakuru harimo gufatwa nk'ibihagarariye inyungu z'Ubushinwa ku butaka bwa Amerika. Ibyo bigaca bisigura ko bitegerezwa guha Leta ya Amerika amazina y'abamenyeshamakuru bose babikorera, bakongera bakerekana imitungo yabo aho iri hose n'uko ingana. Icemezo cya Amerika ku Bushinwa kije gikurikira inama yo gutosora icuka hagati y'ibyo bihugu yabaye mu ndwi iheze ntihagire icivamwo. Iyo nama igihera, Mike Pompeo yari yise Ubushinwa igihugu ataco cibanda ntihagire n'uwo gisonera. Abasesangurira hagufi politiki ya Amerika n'Ubushinwa bavuze ko Ubushinwa bushobora kuririra kuri iyo ngingo, gutyo bukikura abamenyeshamakuru mpuzamakungu ubutegetsi bw'ico gihugu bwakunze kubura buzakora amatohoza yabo yimbitse. Ku rundi ruhande hari kandi abasanga Ubushinwa bushobora guhava bwihora Amerika nk'uko bwabigize mu kwezi kwa kabiri, igihe Amerika yafatira ingingo imenyeshamakuru bitanu by'Ubushinwa mu kwanka guheranwa nabwo buheza buyisubiriza mu ndumane mu kwirukana abamenyeshamakuru bakorera ibinyamakuru byo muri Amerika. Tukiri ku makuru avugwa aha muri Amerika, Perezida Donald Trump arabandanya kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 11 uno mwaka. Ejo kwa mbere mu miyamamazo yiwe yavuze ahanini ko agiye kugabanya igitigiri c'abanyamahanga binjira ku butaka bwa Amerika biciye mu guhagarika gutangaza green card no kugabanya visa ziha uburenganzira abanyamahanga kuza gukora muri Amerika. Ino ngingo izoshigwa mu ngiro kugeza mwaka w'2021. Hagataho tukivuga ku vy'imiyamamazo ya Trump, abandi bantu babiri bari muri ekipe iri kwimufasha kwiyamamaza batowe ku bwandu bwa virusi ya corona. Abo babiri baje biyongera ku bandi batandatu bo muri iyo kipe bari basanganywe ubwandu ku munsi wa gatandatu. Tim Murdoch ajeje gutanga amakuru muri uwo murwi yemeje ivy'ubwo bwandu agira ati: "Nivyo baranduye, ariko kwa gatandatu aho bari muri leta ya Oklahoma, Trump yugurura ibikorwa vyo kwiyamamaza kwiwe, bose bari bambaye udufukamunwa." Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Igihugu cya Kenya gitangaza ko citeguriye kongera kugurura imipaka gihana na Somalia. Iyugarwa ry'iyo mipaka kubera ikiza cya virusi ya corona ryari rimaze amezi abiri ryagize ingaruka mbi zitari nke hagati y'ivyo bihugu na cane cane mu vy'urudandazo. Ino ngingo ya Kenya bitaramenyekana ryari izoshigwa mu ngiro, yega kandi iyugurugwa ry'umupaka wahitwa Kiunga wari wugawe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. N'umupaka ico gihugu cari cugaye kivuga ko ucamwo abagize imirwi y'iterabwoba bakunze kugaba ibitero bitandukanye muri Kenya. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, uwutwara akarere ka Lamu kabarizwamwo uwo mupaka yahumurije abo vyateye amakenga, avuga ko hafashwe ingingo zizotuma abawambuka araba bagiye gukora ubucuruzi muri Somalia gusa. yasiguye ko ari ingingo bafashe kwera ko baremerewe n'abanyagihugu bawuraniwe bivuye kuyugarwa ryo mupaka co kime n'iyindi yatumye ubutunzi bw'ivyo bihugu byompi busubira inyuma. Ku mugabane wa Afrika, Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nabo bareganwa muri dosiye y'ibiturire yagirizwa kuba yarariye mu 1999 akiri cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu biciye mu masezerano yo kugura inkoho na sosiyete y'Abafaransa yitwa Thales ararenguka imbere y'ubutungane kuri uno wa kabiri. Urubanza rwa Zuma nabo bareganwa rwari kuba rwarumvirijwe mu kwezi kwa gatanu ariko ruhava rwegezwa inyuma biturutse ku kiza ca virusi ya corona. Mu gihe akatari gake yasivye kwitaba ubutungane asigura ko yarakitswe n'amagara, uno munsi yemanze ko atagisivya aza guhangana n'ubutungane muco yise urubanza rusumba zose muzamaze kuburana. Amakuru y'ijya nino ijwi rya Amerika ibafitiye muri kano kanya tuyasozerere mu gisata c'inkino kivugwamo Ubuyapani bwavanye kandidature yabwo mu bihugu biriko bisaba kwakira ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ku isi yose mu 2023. Ubuyapani bukuyemo akarenge mu gihe hari hasigaye iminsi mike cane ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu mfunyafunyo ritangaze igihugu kizokwakira ayo mahiganwa. Mu bihugu 10 byari byasabye kwakira iyo mikino, hasigayemo bibiri gusa arivyo Colombia na Australia. Ku munsi wa kane niho FIFA izotangaza igihugu muri ivyo bibiri kizotunganya iyo mikino.
Diane Nahazwe, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kumva ibiganiro byacu kandi muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube www radio yacu. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mukanya gato igihugu cy'u Burundi kiraronka icyegera cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere nk'uko bitegekanijwe n'itegeko nshinga rishya. Inama nshinga mateka yahawe amazina abiri n'umukuru w'igihugu kugira ngo ibemeze. Prosper Bazombaza yatanzwe mu kibanza cy'icyegera cy'umukuru w'igihugu n'umwanya yahozemo mu mwaka wa 2014-2015. Guillaume Bunyoni nawe yatanzwe mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere. Uyu asanzwe ari ministre w'umutekano. Biteganyijwe ko inama nshinga mateka yemeza ayo mazina. Ubu bari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Amakuru yacu turahera mu Rwanda. Nyuma yuko uyu munsi haramutse hacicikana amakuru y'ifungwa ry'umunyemari Mironko mu bushinjacyaha bw'u Rwanda, buratangaza ko umunyemari Mironko François Xavier atariwe ufunze, ahubwo hafunzwe umuhungu Mironko Jean-Pierre akurikiranweho icyaha cyo kwiba umuriro bakoresha ku ruganda rwabo rukora ibikoresho bya plastique. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi akomeza inkuru.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru y'ifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko. Uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste atangaza ko uru ruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye, ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we.
Abafunze bakurikiranwe n'umuhungu we mu ruganda rwabo harimo ubuzo bw'iby'umuriro, uruganda rwabo by'umuriro igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe babidushikirije.
Hanyuma se ibyo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha?
Ni icyaha bifatwa nk'icyaha, gifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka 5 kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri ibyo.
Wenda banavuga ko ari Mironko, nibaza ko ari uko uruganda rurwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo.
Ibyo byose aba afite abantu bamanejinga ntuzaze akazi ke kose niyo aba adahari cyangwa ahari.
Ni ukuvuga ngo rero bavuga ko ari mu buzehe Mironko ntabwo ari byo.
Ntabwo ari byo rwose.
intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean-Pierre yaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba society ishinzwe ingufu mu Rwanda REG bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga bibumuriro w'amashanyarazi. Ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutswe imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana.
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha.
Kandi ubwo muza agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute
byose nibwo tuzabimenya kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi. Uko urabona yarafite faze eshatu ariko izindi ebyiri yarazivanyeho yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri fraud.
Umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ari amande ya miliyoni icumi noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana. Uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastike niryo rwa mbere rwubatswe mu Rwanda kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976. Urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura n'ibidosiye duhikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Twerekeze mu Burundi aho abagabo batatu bo muri zone Buterere majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura bari mu kasho k'igipolisi kijejwe amatohoza BSR kuva ku munsi wa gatatu w'icyumweru gishize. Amakuru dukesha abo mu miryango yabo kimwe n'umukuru wa zone Buterere bagirizwa gutunga ibirwanisho. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Amakuru isoko ry'Ijwi rya Amerika yakuye muri zone Buterere avuga ko abagabo batatu basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe SNL bahagaritswe n'abajejwe umutekano inyuma y'iremenanya bakorewe n'abanywanyi ba CNDD-FDD muri ako gace ka Bujumbura. Bimwe mu bikoresho bya gisirikare byatewe hafi y'imihana yabo nkuko bamwe mu bajyango babo babivuga.
Ko twabibonye byaraduteye amakenga mu bisanzwe twabonye umengo n'irementa ko mu bisanzwe umuntu ufise nk'ikigwanisho ushobora kugisiga hanze kandi uzi aricyo cyo kurarira. Mu byo babitoye twagiye tumva gusa batubwira ati umva baraje iyo mihana nyene niyo basoje baca bashika bavuga ati genda toyi umva yaje atora aho yari yagishyize bisanzwe. Niko twabibonye mu bisanzwe.
Woba wewe ufise ikigwanisho uyoba wirariza cyangwa ugukoresha ukagi siga inyuma y'umuryango cyo kindi kintu gisiga ubwenge kandi kibabaza ku mutima mu muryango bakizingire mu makara.
Ibyo bintu bakoze muri iyo quartier iwacu bose batora ibyo bintu niho nari saa 11 yo mu gitondo cya kare aho ku muhungu wanje yitwa Butoyi Ndoyi ndahashika bariko baramubwira ati ugurura ugurura ni ugurura magaze inyuma ya toilette aho abana bakinira nzabona bakuye mu ishase ngo noneho wa muntu niwe.
Abaryango babo bagabo babiri muri bo basanzwe barongoye amakarutsi abiri yo muri Buterere bamenyesha ko intandaro y'iryo remenanya ari iryo kuboboragiza kugira ntibaze bitoze mu matora y'abarongoye imitumba. Abaryango babo babwiye isoko ry'Ijwi rya Amerika ko bakeneye ikintu kimwe gusa.
Dusaba rero ko ubutungane bwokora bukabatunganiriza kuko ibintu baremenamike bisa n'ibidafatika twabonye birimo amahinyuka.
Sawa ubutungane bashiri ntahe ayishize barabe uyu muntu yakoze icyo cyaha nabo babikoze bahanwe bafata.
Saba ko leta yobikurikirana kuko aho n'ugutoteza abanyagihugu bararushe aho kugira ngo batoteze barya bahungu babatoteza kugira ngo ntibasubire bitoze. Rero ivyo turasaba ko leta yobikurikirana abo bantu babikoze babakurikirane.
Umukuru wa zone Buterere arazi ahagarikwa n'ifungwa ry'abanywanyi ba SNL basanzwe bajejwe intwaro yo hasi. Ernest Ndikumana yasiguye ko atemera icyaha cyo gutunga ibigwanisho cyagirizwa abamaze igihe bakorana neza mu ntwaro nacyo gituma yaciye nyarukana iyo dosiye muri CNDH umugwi ujejwe agateka kazi na muntu. Ku rundi ruhande abakomiseri bo mu CNDH bamenyesheje ko bishikiye ku kivi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo mugwi akavuga ko basanze ibyagirizwa abagabo batatu bafunzwe bidafashe. Anatole bacanamwo avuga ko uwo mugwi wagize ico usaba abahagaritse abanywanyi mu mugambwe SNL.
Kuri wa gatandatu heze twaciye twishikira aho bafungiwe aho muri BCR. Iyo muntu bamuhagaritse nta kiba kiramwagira, abashije yagirizwa baramurindira akavuga nawe inyishu yiwe. Tumaze kubona ivyo bintu cyatugenda kubonana n'umukuru wa OPG hajya muri BCR, turamwiganira uko twitwagize amatoza y'iwacu, turamubwira uko tubibona, hanyuma abaratubwira ko adakora wenyine ko akorana n'izindi nzego. Tuca turagenda kubonana n'umuntu yari yatanze itegeko kugira abaze gusaka abo bakandida chef de quartier, turabonana nawe ntituraganira, turamubwira amatoza twebwe twagize. Hanyuma tuvuye ngaho tuzaza kubonana na procureur wa Ntangwa. Tumaze kuganira twumvikanye neza, twabonye amatoza twebwe tuyagejeje, nabo nyene ibirego bafise tuca dusanga abo bantu n'ukuri birumvikana ko ari kintu kitumvikana. Nta kuntu abantu bagomba bitoze uko ari batatu ho cahaboneka bose ko bafise ivyo bigwanisho vitwa grenade. Aho nyumenga ni kintu gitangaje, ari kintu gitangaje. Twebwe muri uyu mugwi urahatera kazina muntu uti ntibahave barenganywa, kurikira neza murabe tuti kandi kugira agateka kabo ko kwiyamamaza no kwitoza karenganywe ni mubarekure bagende. Twebwe muri CNDH tuzobakurikirana, chef de zone turi kumwe, nta namwe abantu bazoja. Hanyuma amanketa abandanye, itohoza ribandanye. Ubu rero mu kanya gaheze jenye nimeje kuvugana na procureur wa Ntangwa, yambwiye ko bigenze neza abantu amatohoza agenda neza, bazorekurwa ubuvuba.
Hagati aho isoko ry'ijwi rya Amerika mu ntara ya Makamba ryadutangarije ko hari n'undi mutamakazi w'imyaka irenga 50 afunganywe n'abuzukuru biwe babiri bari munsi y'imyaka 10. Amakuru ava mu Mugambwe SNL muri komine Kayogoro yemeza ko uwo mutamakazi yasamburiwe inzu mu ndwi iheze ku itegeko rya musitanteri w'iyo komine. Uwo mutegetsi yamwagirije nk'uko ayo makuru abivuga kuba yaratoye Mugambwe SNL mu matora yo kugenekereza rya 20 ukwezi kwa gatanu guheze. Kuri icyo kibazo umugwi SNDH umenyesha ko ugiye kwishikira mu Kayogoro gutoza kuri iyo nkuru.
Arakoze mugenzi wacu Desi Hatunga Imana kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Tugiye noneho mu Rwanda, ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu burashima umubano impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama zifitanye n'Abanyarwanda bayituriye. Ubwo buyobozi buranashima ikigo Maison Shalom cyubatse ibikorwa bitandukanye bituma impunzi zirushaho kwiteza imbere. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claverne niyo nkuru yanyarukikiriye kuri uyu wa mbere adutegurira inkuru.
Cyane rwose twabaye umwe, twaramenyanye, nta murundi nta munyarwanda, twese turumwe.
Nyirahakezimana Francine n'umunyarwandakazi aba hafi inkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, asangiye koperative y'uburimyi n'impunzi z'Abarundi barenga 70 bagwiriyemo abakenyezi bihunganye canke bafise abana benshi. Nyirahakezimana na bagenzi we barashima umubano mwiza bafitaniye.
Umurima duhuriramo abanyarwanda n'abarundi bari mu nkambi ya Mahama, tukaba turi mu bikorwa byo guhinga twiteza imbere, tukaba twesheje toni ya soya, tukaba tugiye no gusarura ibitunguru. Dufashanya guhinga no guhahirana, nk'iyo nanejeje nk'ibijumba mbishorayo bakampa amafaranga nanjye akagira icyo yamfasha mu buryo bwo kwizamura.
Nyabenda Angelique nawe impunzi yo Murundi yunga muri iryo, akemeza ko gukorera hamwe muri koperative yitwa Abanyamwete vyatumye ukwinubana hagati y'impunzi n'abasangwa guhera.
Gukorana n'abanyarwanda kazi byaduhaye isomo ya mbere nziza cyane, kuko twarahura tugasa n'abahungana, ariko ubu turafashanya ibikorwa. Bagira akantu badusumbije hiyo bakatuzanira ngaha mu ndimiro tukabashorera, bakatugurira umwanya tutaba turi ku isoko. Turima isoya, tukarima n'ibitunguru. Ubu naho turiko turarimira tamironi. Bizodufasha kugira ngo hari ukuntu umuntu aja ngaha akagwabira kaburi kintu yifashisha. Turiko turashaka nuko natwe tuzigisha n'abandi nkuko natwe batwigishije, bafate isuka barime baronke ingirakamaro zizofasha abana.
Mu ntumbero yo gukomeza uwo mubano, izo mpande zose zishima ikigo Maison Shalom gisanzwe gifata mu mugongo impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda, carubatse inyubakwa iri mu buriro, uburaro, ubunywero n'ishuri y'imyuga yo guteka. Ayo nyubakwa yugurugwa icese kuri uyu wa mbere umufasoni Marguerite Barangitse yashinze ico kigo yavuze ko nizo nyubakwa ari rusangi ku mpunzi n'abasangwa.
Rero n'abari bamaze kwiga bahejeje ntibari bafise ahantu bakora, tukarinda kubafasha ico bafungura. Hazofasha rero ibintu bitari bike no muri iyi ntara kuronka aho bagurira umukate n'abantu bagendera ino ntara bakaronka ahantu bashobora gufungurira. Noneho u Rwanda n'u Burundi nk'uko nabivuze turamahasa no mu migambi yose dukora twamadushiramwe abana b'abanyarwanda kurya burimyi bwabo ivyo bimbuye bashaka kubishora ngaha nyene muri iyi restora.
Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba iyo nkambi y'amahama irimwo nabwo nyene buremeza ko uwo mubano atagatose ufise. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama Karamuheto Claudius yemeza ko bageze ku ntambwe yo guhana n'abageni.
Izi mpunzi mu busanzwe abanyarwanda n'abarundi ni nk'impanga, ni nk'impanga kuko tuvuga ururimi rumwe tumvikana, bivuze ko abanyarwanda n'abarundi ahangaha babanye neza. Hari abanyarwanda bacuruza, abarundi barabahahira, hari abarundi bashaka akazi hanze baraza bagakorana n'abanyarwanda, hari abarundi bashaka ibicuruzwa hanze baragenda bakarangura. Muri rusange abanyarwanda n'abarundi babanye neza, ndetse by'umwihariko harimo n'ibikorwa remezo Shalom yakoze by'ubuhinzi bihuza abanyarwanda n'abarundi. Hari igikorwa remezo inyubako ifitiye akamaro abaturage batuye umurenge wa Mahama, bivuze ngo mu bijyanye n'ubukerarugendo hari ikintu gikomeye gikozwe hano kandi kizagirira akamaro abaturage bacu. Hari n'akazi yaba ku mpunzi ziraha ndetse n'abanyarwanda, ndetse n'isoko ryo kugemura ibiribwa n'ibinyobwa. Muri rusange navuga ngo umubano n'intamakemwa umeze neza.
Kubwiwe iyo uwo mubano utaba ari mwiza umurenge wose uba ufite ingorane kuko izo mpunzi ziruta inshuro hafi zitatu abanyagihugu bose bawubamwo. Kanatsinda umurenge wose ubamwo abantu barenga gato 2023 mu gihe inkambi y'impunzi ya Mahama irimo abarundi barenga 2060. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Turerekeza mu gihugu bituranye cya Repubulika ya Kongo, aho abana b'impunzi b'abanyarwanda n'abarundi baba mu nkambi ya Kintere, aho muri Kongo Brazzaville badashobora kwiga kubera icyorezo cya COVID-19. Umuyobozi w'ishyirahamwe ribafasha ryitwa Le Petit Main rikorera mu Bubiligi, Marie Odile Umutesi, avuga ko ikibazo cyo kwamburwa ubuhunzi nacyo kibangamiye cyane abanyeshuri. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Mu nkambi ho ni ikibazo gikomeye cyane, konfinoma yababereye urujijo kuko ntago bari biteguye, ni ukuvuga ko batongeye gusohoka mu nkambi, ni ukuvuga ko nta giterane cyari cyemerewe, ni ukuvuga amashuri yahise afunga nk'ina ahangaha. Amashuri afunze, abana bagumye iwabo bayoberwa ibyo ari byo. Icyakoze ishyirahamwe ryacu rifatanyije n'abagira neza twagerageje kumenya amakuru yabo, boherereza uko dushoboye kugira ngo tuvaneho ikibazo cya mbere cyo kuba abatishoboye babasha kubanza kwitegura kugira ngo bashobore kubaho. Ariko abanyeshuri amashuri yahise ahagarara.
Aho ni mu gihugu cyose cya Congo Brazzaville amashuri yarahagaze, ariko se hari n'ayashoboye kwisuganya kigisha abana bakoresheje uburyo bwa mudasobwa bagakoresha internet kugira ngo bigishe abo bana bari mu nkambi bo abo banyarwanda abo barundi biga bate. Hari ubwo buryo mwagezeho kugira ngo mubafashe nabo kwiga?
Yewe, icyo kibazo twagerageje kureba nk'uko inahangaha abana bacu babigenza, tubona igisubizo cyabonetse inaha ari ukwigira kuri internet. Internet rero mu nkambi ni imboneka rimwe, ntabwo ari ikintu abantu bose bafiteho access, cyane cyane abana cyangwa ababyeyi. Ntabwo ari ikintu cyashobotse ku buryo twarabitekereje, ariko kubera nanone gushakisha ntabwo twari twabona abantu badufasha ku buryo wenda twe twashakaga kuvuga tuti mu kwa cyenda haramutse iki cyorezo gikomeje kwashakisha uburyo abana babasha kwigira kuri internet. Aho ngaho rwose ni ikibazo gikomeye, ariko turashakisha uburyo, turashakisha abafasha badufasha kugira ngo umwe haboneke wenda uko haboneke ordinateur isane eshatu kurya abana bajya bagerageza kwirogrupa bake bake, mbese tugashakisha uko twakora nk'inahangaha dukoresheje mwaye wenda nkeya, ariko abana ntibakomeze kwicara mu rugo nta mashuri nta bumenyi buri kuza.
Ubuse magingwa ya uretse izo za ordinateur uvuga, nta buryo bwo gukoresha nka za telefone mutekerezaho kugira ngo abo bana bashobore guhanahana amakuru no kugira ngo bashobore kwiyibutsa
bitazagera mu kwezi kwa cyenda basa nabibagiwe amasomo bize.
Ikintu twashoboye kuvugana n'abana ni ukuvuga ngo abafite bakuru babo bashobore kubigisha mu rugo, ariko ibyo kwigishiriza kuri internet ikibazo ni za megabyte kugira ngo ufungure ikintu ushobore kugisoma, ushobore kuba wagira icyo ukoreraho, ntabwo ari ibintu byoroshye. Mbese ikibazo ni icyo ngicyo, ariko twifuza vraiment kushakisha ukuntu hatabonetse ordinateri haboneka udutelefone duke kuryo hatazaba icyo kibazo cya communication, ariko ntabwo twari twabigeraho. Ntabwo twari twabigeraho, nibyo turi kwiga ubu ngubu.
None se ayo mashyirahamwe uvuga nshyiremo ndetse n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, hari icyo rifasha muri kino gihe cy'amage cya virusi ya corona kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga?
Impunzi ziri Congo Brazzaville, ikibazo cyabo nuko mbona amashyirahamwe nka ONU cyangwa HCR mbese irabasimbuka, ntabwo bafashwa nk'impunzi, akaba ari cyo kintu kibabereye ikibazo kinini cyane. Tukaba rwose twifuza ko bishobotse nabo barebera, kuko barabizi ko izo mpunzi zihari, bareba ukuntu babigenza kuko bazi ko zirahari, kandi impunzi ishatse gutaha yataha ibyishakiye ubwayo. Ariko ubu ngubu ubwo bahari, abana bakaba bahari, iki kibazo bagombye kuba aribo babagifata mu ntoki bakareba inisorisiyo kuko kiraremereye cyane.
Mario Dile Umutesi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye ariko ntuje kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu nk'uyu mwaka mu mateka habayeho. Turakigezwaho nanone na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1976, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje ububasha bwitwa veto zifite mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU, zanga ko igihugu cya Angola cyinjira mu muryango w'abibumbye. Icyemezo cyo kubuza Angola kubona uwo mwanya cyaterwaga n'uko Amerika yari ifite impungenge iterwa n'ingabo z'igihugu cya Cuba zari zikomeje kuba muri Angola, yumvikanisha ko Angola itarigenga ku buryo busheshuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyonyine cyabyanze, Ubushinwa bwarifashe ndetse bugayira Leta ziyunze z'abasoviyeti zagenderaga ku matwara ya gisosiyaliste gukomeza kwivanga mu bibazo bya Angola. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa byari bitaremera Leta ya Angola yari iyobowe n'ishyaka rya MPLA rya José Eduardo dos Santos mu bihugu byari mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi byashyigikiye Angola, harimo Ubwongereza, Ubufaransa, Libya, Ubutaliyani, Tanzania, Ubuyapani, Panama, Leta Ziyunze z'Abasoviyeti, Rumaniya na Guyane. Angola yemerewe kwinjira mu muryango w'abibumbye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1976, ifata umwanya w'146. Ibihugu byose byatoye bibyemeza, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirifata kubera ko itora ryari ribereye mu nama rusange nta bubasha zari zigifite bwo kubuza Angola kwinjira mu muryango w'abibumbye.
Venuste Nshimiyimana, niho tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha. Inshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika, tubashimiye cyane ko mwateze amatwi. Nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya ibiganiro ni Makubiri Vyadoro, kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe, tubarikiye kandi ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. kushikiri.